bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya Shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi na live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Inshuti bakunzi bacu ikaze mu kiganiro muri sanga dusaba imbabazi cyane kuko kuri Facebook aho twari twabatumiriye ngo mutwandikire muduhama nimero yanyu tuze kubabariza muganga utubazo dutandukanye. Muganga twari twabatumiriye ku munota wa nyuma buno nyene atubwiye ko adashobora kuza kuboneka ko ngo abagwayi bamubanye benshi mudutunge rero mutuburanye ni bitatuvuye ko ariko tuzogerageza twongere dusubire turondere uyundi muhinga mu vyerekeye indwara zifatira mu nda kugira ngo aze kuduha umuco utari mu ke ukwiye kuvyerekeye ingwara ya mara twa twateguye ko tuza kubayagira ko uno munsi mbere yuko mugabo cha tubahakanya aho muri mukatubwira bimwe mu byo mubazo mufise kuri zo ngwara zo munda umwanya za ko ari gwanyu muri isanga yose ni mwebwe tuza kuyaga mwenyene mutubwire ivyo bibazo bitandukanye mu seko ngwara zitandukanye zo munda hama gutyo bizotworohere nuko na muganga tuzosura kumurondera tuzi akababakiye. Mukurindira yuko twakira amatelefone yanyu mugenzi wacu Diane Ndonse araducira ku masonga kumwe na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura ingwara zo munda bikuru mu bitera ingwara ya mara. Inyuma y'inyo nkuru ya Diane turaza kugaruka kuri mwebwe aho muri rero tuya
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nkiziva ku migera cyane izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi.
Ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe umuganga yanonosoye by'ingwara zo munda duca dusubiramwo ukabaza neza umugwayi ingena sohoka sanga kesha afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo yuko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi. Muri ibyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamu mbabaje cyane muganda kamaranye igihe.
Muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshye ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako. Uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara.
Ahari hiyo ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane ibintu bya stress mwitwarari kurenze ni ibintu by'imiti aha twovuga cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara iri kiraboneka cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara gripe ugafata antibiotic hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose. Hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokibaza ko bishobora kuba bifitemo uruhara ibintu by'ama insecticide ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa igice dukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye.
Muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza. Aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura.
Umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make, arinda gufungura imboga kenshi. Hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura, ni bimwe by'amasombe, ni gufungura ibiharage byumye. Umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri, mugabo yagiye kuba menshi yose aronona. Hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe, tuvuga nko kuyongerereza ingufu, ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura. Hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose.
Nari kubavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube, bishobora gutuma batezurirwa igihe bafite imisonga. Muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza.
Ibyo byo kunywa nka coca canke ajya amazi boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike, bica bituma ahubwo yongerekana njya byo kuvyimba mu nda. Rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara.
Kugira umuntu yirinde indwara y'amara arasabwa kugira inguvu mu isuku agirira ibyo yihereza.
Twariko turavuga ibyo yerekeye gutegura ibyo dufungura, ayo matomate, ayo makaroti, ibyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza. Iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga rwose, tugashira ko nyirani bake bashobora kuronga ivyamwa bashize ku isabune bakabironga cyane. Hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye. Kwiha imiti si byiza, muti wose urafise icyo ugenda wonona mu nda, cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twakwita microbiote intestinale, utuntu twama microbe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe. Iyo miti rero ayo insecticide, ibyo binini bigenda bituma ibyo bintu bihungabana, bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora.
Icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'indwara yo gucibwamwo umwanya muremure. Nubwo ku bindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza, uwo byashikiye uko wewe, muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye. N'ubu dusabe imbabazi ku munota wa nyuma muganga twari twabatumiriye kugira ngo aze kuwishura utubazo twanyu dutandukanye ku vyerekeye indwara y'amara canke n'izindi ndwara zifata mu nda. Yatubwiye ko adashobora kwita ubutumire bwacu kuko ngo abagwayi bamubanye benshi gusumba uko yari abyiteze. Yari yavyemeye imbere y'ikiganiro ejo hose tuvugana, yari yavyemeye ariko ku munota wa nyuma yaduhinduriye avuga ko bidashoboka. Nuko rero aho muri duca tubaha akanya mutubwire izo ndwara zibabakiye, zibafatira mu nda, zibasonga, gutyo tuzotunganye n'ikindi kiganiro muganga tumubwira byinshi mu byo mwatubariye. Uwa mbere duse ni Martin Ikaze. Ego, uherereye he?
Mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero tubabarire twari twakwemereye ko tuza kuzana muganga ukambaza utubazo twawe, ariko ntiyashoboye kuboneka umwanya turaza kubaha mutubwire izo ndwara zibasonga n'uko zibasonga n'uko muri ko muratorera umuti nimba muzijana kwa muganga.
Ndaribwa mu nda. Mikizi bakinda ngumva rimwe na rimwe naba ndi ibintu mu gitondo. Bashe for breakfast. Ngumva yaba bidashishe cyane nkaba nagira ikibazo mu nda.
Waramaze kuja kwa muganga kugira ngo muvugane kuri ico kibazo ga Martin?
Nagiye bampa imiti iranyorohereza gake gake. Banyinegeka ko nashobora kurya ibintu bikonje mu masaha ya mu gitondo.
Inyuma aho ukurikirije izo nama za muganga, hari kamitende wabonye vyifashe gute muri kinogi?
Nabonye itandukaniro kuko ntabwo nongeye kujya ngira gutumba mu gifu. Ntabwo nabonye itandukaniro kuko byaragabanutse.
None muganga yakubwiye ko iyo ndwara ituma utorya cyangwa utofungura utuntu bikanye mu gitondo ari nyabakiga Martin?
Bisobanuye ko ngomba kujya nirinde ngo kurya ibintu bikonje. Shaka kuba ari ingwara nakuye yo nabaga mu ishyamba rya Nyungwe kwa ko nakoragamo. Ambwira ati shaka kuba ari imbeho nyinshi nakuye ikangiraho ingaruka.
Birakorohera none kwa mawaronse ibishushe mu gitondo?
Biranyorohera ariko bidashyushye ntabwo nabirya.
Nuko wihangane hama ukomeze izo nama muganga yakugiriye kugira ngo amagara yawe arushirizeho kumera neza. Urakoze Martin.
Murakoze namwe ku biganiro byiza mundu.
Turase kandi na Emmanuel ku yundi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Uherereye he?
Yemerereye mu gihugu cy'Uburundi.
Uratubabarira muganga yari yemeye kuza kwishura utubazo twanyu ku munota wa nyuma. Yatubwiye ko abagwayi bamubanye benshi atashoboye guheza akazi kare nk'uko yari abyiteze kugira ngo aze ngo muyage.
Yego, ibyo bibaho mu kazi.
Umugabo rero twari twashimye ko duca tubaha akanya, ahubwo mwebwe mukatubwira ikibabakiye, ingorane mufise mu magara yanyu, mu byerekeye amagara yanyu, nuko muriko murabitorera inyishu. Niyaha ingwara iri kwiragusonga wewe wari kubaza muganga?
Mwavuze ku bijyanye n'ingwara zo mu nda mara. Iyo rero ndamaze ndabimaranye hafi imyaka ibiri. Ngira ingwara zo mu ntabwo ari ingwara zo mu nda, harimo nk'impuza, nkafata imiti, imiti y'inzoka zo mu nda, amibe. Hanyuma ariko nkabona nta kintu na kimwe gihinduka. Hanyuma
Emmanuel agatelefone kiwe ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Turaza kongera kumurondera mu gihugu cy'u Burundi. Turase ishimwe kuri undi murongo wa telefone. Ishimwe ikaze.
Ego,
uherereye he?
Ndi mu Rwanda, ahantu bita Mutendere mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Byifashe gute ngaho mu Rwanda?
Nta mahoro rwose, ibintu ni amahoro.
Ingwara zisonze cyane abanyagihugu, nuko muriko murabitorera imuti ni gute? Muganga twari twatumiye ntiyashoboye kuboneka kugira ngo yishyure ku tubazo twanyu.
Ubundi ikibazo gikunda kuboneka akenshi usanga ari malariya n'izindi ndwara zo mu nda. Gusa cya malariya kigira cyane cyazwe ko leta yafashe ingamba zo kuyihashya. Ahantu hari ibihuru turagerageza tukabikuraho, hari ibizenga by'amazi tubikuraho. Gusa dufite inzitiramibu ziturinda imibu mu ijoro igihe turyamye. Dufite sisiteme ya elegitoronike dukoresha twivuza mu gihe umuntu acitswe akarumwa n'uwo mubu, ku buryo bitakiri ngombwa ko umuntu ajya ku masantere de sante cyangwa poste de sante akicara agategereza. Dukoresha telefone, sisiteme yitwa Babiri. Turayikoresha tukavugana n'umuganga akatubwira uburyo tugenda mu laboratwari bagafata amateste. Byafuka tukagenda mu buryo bworoshye tukajya kuri farumasi bakaduha ibinini. Umuntu atiriwe atinda ajya ku mirongo gutegereza abarwayi benshi.
Hanyuma none aca amenya muganga abaha ibinini gute kandi batababara bavuga ngo bamenye icyo umurwayi ga ishimwe?
Tuvugana n'umuganga uri kuri ikigo nderabuzima gikuru. Ni hopitali, ni ikigo gikuru kiri Kibungo cyangwa Kigali. Tukamusobanurira ibimenyetso dufite. Aduhereza amakode atujyana ku bigo nderabuzima byacu duturanye bakadukora amatesite. Nyine tutiriwe duca muri sirikirasiyo zo kuvuga ngo ugiye ku murongo, ngo ugiye kuri mituweli kwishyura. Tugenda duhita dushyikamo aho ngaho muri mu malaboratwari bagahita bafata amatesite, tukagaruka nyuma ibizamini byasohotse bakaduhereza imiti bakurikije ibizamini bafashe.
Ariko amaraso baba bamaze kuyafata imbere yo guhabwa iyo miti ari nko mu gihe amaraso bikenewe kuba yafata?
Barabanza bagafata amaraso muri laboratwari nyine.
Nuko rero ishimwe, urakoze cyane kutubwira ibiriko birakugwa mu gisata cy'ubuvuzi ngaha mu Rwanda. Ubwire umunsi mwiza.
Yego, nawe murakoze.
Trace na Gift ku yundi murongo wa telefone. Gift card. Gift, uratwumva?
Ndavumva neza cyane.
Yego, ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye he?
Ndi muri Mozambique.
Muri Mozambique. Havugwa makinga ho muri Mozambique?
Ya muri Mozambique na mahoro cyane na panze numero kuri cyo kibazo. Mhm. Cyangwa zo munda kenshi kubijanye na maintenance.
Yego.
Kuko hari gihe umuntu ngara za maintenance ngaha Mozambique cyuko cyo ubuzi budataye imbere cyane.
Mhm.
Ugasanga hariho ibibazo bimwe bimwe usanga bikunda gushika amaente ugasanga umuntu aragwaye cyane aramerewe nabi akabura ubuvuzi kenshi ugasanga tugiye gusaba kujya kwivuza muri Afurika y'Epfo kubera ari hafi ariko hari n'abandi benshi bafite ibibazo by'izo ndwara zo mu nda ku bijyanye n'amaente cyane urumva nari yo ko izo bibazo umuntu aca kwibaza muganga ariko mwavuze ko muganga mwatumye atashoboye kuza
ntiyashoboye kuza ariko kwa gatatu tuzorondera uyu wundi nkumbure ngira ngo aba afise akanya masaha yo kumugoroba azishutwe tubazo dutandukanye muzamufise ngo hakaba hariho n'indi ndwara wumva ushaka kutubwira ikubangamiye cyangwa ibangamiye abari ngaho Mozambique wumva muganga twobatumira muri kazoza navyo nyene urashaka kutubwira gutyo vyorohe ko tuzatura nabashikiza nivyo mushaka ko tubashikiriza mwebwe nyene mwumva mushaka ko tubayagira
ya iyindi ndwara ishobora kwibangamira ngaha Mozambique ibaza mu gihugu tubayemo tura abanyamahanga cyangwa umurundi sinzi ko ari kubera ikibazo cyo ngaho usanga nta buvuzi bwo ngaha muri Mozambique ntabwo buteye imbere cyane ugasanga n'abaganga ntibitayeho abagwayi ku kibazo cy'ibiturire cyatsindara cyane muri Mozambique udafise nk'amafaranga y'ibiturire ugomba gutanga ku muganga kenshi ntibakwitaho
hanyuma iyo biramutse bigenze gutyo abajejwe igisata c'amagara y'abantu na cane cane kuko ariho nivyo barahira imbere ko bakora ubwo buvuzi bakavuga ko amagara yayo mu nyagihugu wabo ariwo azoje imbere iyo mwitwaye mukabishikiriza imbere abajejwe nk'ivyo bitaro bivugwamwo ibiturire baraheza bakababwira iki ari gikurikira
bo ibitaro bimwe ni bitaro byinshi bisabye ibitaro iri ngaha Mozambique ikibazo kenshi ukunda gusanga kiba urasanga nk'umurwayi hariho n'ibitaro byo mu ntara bita Nampula ugashobora gusanga nk'umurwayi wawe ari mu bitaro utamubaye hafi bakavuga ngo ntibikeneye ko umukurikirana wewe genda tuzakubwira ukumva baraguhamagara bakubwira ngo umurwayi wawe yapfuye waza kuraba wa murwayi wawe bakakubwira ngo yapfuye ugasanga bamubaze hari ibice bimwe bimwe by'umubiri bamukuyemo ukamaza none kubera ko umuntu uje namukiza akomeye mukamwamubaza ngo twamubaze kugira turabe ikintu cyamuhitana none ko ari ibihimba bimwe bimwe ntabona byagiye he byagenze gute ngo ibyo bibazo urabyo bibaza hanyuma gusa no kubona umurwayi wawe yarangiye bikaba ku bantu benshi ku bitaro byaha Nampula
biba ku banyamahanga gusa canke n'abo ngaho nyine abanyagihugu baho birababako
abo abanyagihugu bo ngaha nabo twumva byashikize icyo kibazo mugabo birakunda kuba kenshi ku banyamahanga narigeze kubaza kenshi ndabaza impamvu riba bambwira ati kenshi barakunda gushora ibihimba by'umubiri abaganga ari byo shobora gusanga baba barose ko nko muri Afurika y'Epfo abo nk'abantu bashobora gusanga bakeneye ibihimba by'umubiri kanaka bagomba kubigura ati rero ugaca usanga babikuyemo bagiye kubigurisha
nk'ibihimba by'umubiri bivugwa binugwanugwa ko batwara ni nk'ivya hega gift
abo bashobora gutwara igitigo ugashobora gusanga nta tigo bayakuyemo urumva umuntu wamusize akomeye akahubwira aragwaye ararenze cyangwa ugasanga nk'umubyeyi agiye kwibaruka ugasanga umwana yasize nga bakabwira ngo umwana yapfuye waje ugasanga umwana n'umubyeyi ndetse bapfuye kubaza none byagenze gute ugasanga baba bazi ibyo bintu rero byo kubaga abantu bamaze gupfa ntubuzi ko bamubaza bikomeye ntubuzi ko bamubaza yapfuye urumva nk'icyo tuba dusaba tugashikiriza ni uko bamureka umuntu ukomeye nimba yapfuye bakamurekereza nyine hama uyu n'umuntu akaba ariwe aza kumwitorera akamushingura akomeye asigeza nabo
hari ico muri ko murakora nka diaspora yo ngaho canka abandi banyamahanga naho tarabarundi kugira ngo nk'abanyamahanga mu Mozambique ico kibazo gishikire kidoge hejuru ku ryo gitorego muti ha makimaze giye kinini
I'm going to go to the hospital. Ugahamagara nk'umuganga wizigiye akaza kumuvurira muhiri wawe cyangwa ugatanga amafaranga y'igiturire kugira bakwemereye kuguma impande y'umurwayi wawe
kugira bakwemereye nagenda uburenganzira bwawe bwo kugwaza uwawe
oya bo bavuga ati iyo umuntu umugwaje amusige ngaho kwita mukurikirana
akafungurirwa n'abandi akarabwa n'abandi agahindukizwa n'abandi
batanga amasaha bavuga ati abaganga bagomba kumukurikirana we baguhereza amasaha yose batanga amasaha ya saa sita ku bashyitsi abarwayi bakaza kubagemurira hama bakongera bagatanga amasaha ya saa kumi niho abarwayi bashobora kuza kuraba abantu abarwaje bashobora kuza kuraba abarwayi babo urumva ushobora kuza ugasanga nta murwayi ntawe uhari bambwira ati wabuye yapfuye ari muri moro wagenda kuraba muri moruke ugasanga umuntu yamubaje
ni ukwihangana cyane rwose hanyuma gagivite tugarutse kuri ico nacyo muvuga ngo nk'ino ngwara wari washinye kwaza ko muganga ku byerekeye ama intestinal mara mugenda ku benshi bahitamo kuja kwivuriza muri Afrika y'Epfo muvuye muri bavuye muri Mozambique biraheza bikoroha iby'ubuvuzi hoho baraborohereza nta bibaruhisha mu by'impapuro zishobora kubafasha kwivuza na rijya muba muri abanyamahanga kabiri
bo impapuro ingene bigenda uva muri Mozambique wagera muri Afrika y'Epfo ubufise nk'abantu b'abagenzi bariyo biwacu tuva muri Kurarak hama abagenzi bo bashobora guca bagufasha ku bijanye n'impapuro bakakwereka ahantu ushobora kurondera impapuro zigomba kugufasha mu kwivuza ariko bitagatwaye amahera menshi
urakoze
neza bakabakurikirana Afrika y'Epfo nta kibazo gihari
urakoze cyane rwose gifite kuri amakuru duhaye yo mu gisata c'amagara y'abantu ngaho Mozambique ku banyamahanga bahaba no kwihangana hama ico kibazo nta nico twari bwumve natwe mugabo tuzogerageza tunabandanye twumve uko biko biratera imbere mu biganiro vyacu biri imbere urakoze cyane abarundi n'abanyarwanda abafumbira bari ngaho bavuga ikirundi bumva ikirundi bose ubatubwire ko tubakeneye mu biganiro vyacu bitandukanye kugira ayo makuru aba iwanyu nk'abarundi abanyarwanda n'abandi bavuga ururimi rwacu dushobore kuza turayamenya twongera tuyatangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika urakoze cyane ngira umunsi mwiza yego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga muramenyereye ko iminsi yose ya gatatu muri isanga tugaruka ku bibazo bitandukanye by'amagara y'abantu uno munsi twari twashimye kuvuga ku ndwara y'amara nk'uko mwabibonye kuri Facebook kandi muri benshi mwatwandikiye mwakoze ariko muganga ku munota wa nyuma yatubwiye ko adashobora kuboneka kanya turakaba kugira ngo mutubwire akababakiye haba muri izo ngwara zo mu nda haba mara haba izindi ngwara zose gutyo tuzotunganye n'ibiganiro byinshi biza byishura ku bibazo byanyu mufise nk'abibazo mufise ku buzima bwanyu twese Gilbert Ricard
ndabakengurukiye kandi abashoje ndi umunyarwanda ndi mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba
nikaze ku ijwi rya Amerika wisanzuye muri isanga y'uno munsi
ego bishimye cyane niwa kumva ukuntu nishimye ndashoje cyane
ego
bose n'abarundi ntibasoje
nuko Jibe uratwihanganira hose ko muganga tutamuronsa ariko uratubwira wewe ahubwo akakubakiye ingwara igusonga ikiriko kirakogwa kugira ngo ubikemure n'ibindi bindi
yewe nabonye poste yanyu Facebook
ego
numva nshaka kubavugisha kuko numva ko muganga ari buze kuba hari ngo mubwire uko numva merewe njyewe mu buzima busanzwe ndi umusore ndi ndacyari umujene ariko hari ibiryo nshobora kurya hari ibiryo ndya nk'ibigori cyangwa se ubugari bw'imyumbati, sinzi niba ubyumva.
Yego turaye ndabuze.
Yego. Iyo mburiye uko nshobora kuburya tuvuge mbe hanona hanyuma y'isaha niye buke buri mu rugero. Uko amasaha agenda kura nkagenda nkimba mu nda hagenda hakomera numva agenda ntagakurushaho. Nushaka kubaza muganga mbese ibyo bintu biterwa n'iki? Kuko njyewe nubwo biba ntabwo biba kenshi cyane ku buryo undi yafata umwanya ngo njye kwa muganga ngo mbaze muganga. Ikindi kibazo ngira nabwo ntekereza ko ari ikijyanye n'imirire. Hari nk'igihe iyo maze kurya nkaruhuka ku manywa birangora cyane mu bijyanye n'imihumekere. Iyo nkangutse biba bigoye guhumeka, birangora guhumeka. Nashaka kubaza muganga ese yaba biterwa n'iki?
Ku wa gatatu tuzongera turondere kandi muganga kugira ngo ibyo bibazo byose abyishure. Ariko nko mu nkuru twarenge twashize ko imbere yo gutangura kino kiganiro, imbere yuko tubaha ijambo, muganga Kahita Nahimana yanonosoye iby'indwara zifatira mu nda, yari yavuze gato kuri abantu usanga basi ikibazo cyo kumva nk'ubu ngo bashaka kumva ko bashaka gutura umube nk'ivyo byo kumva ko baremerewe mu nda ngo bagaca bafata bakanwa za coca canke amazi amwe bita orgasms, yababujije avuga ati si vyiza muri ko mwivura kandi kenshi biza bituma byunyura n'ibyo muba mufite mu nda, ahubwo muce munyarukira kwa muganga abarabire nimba ataramara mugwaye canke atakindi kintu mugwaye. Mu kurindira rero yuko tuzoguhamagara muganga akakwishura neza tuguhanura ahubwo kuzoja kwitura muganga akakurabira ivyo ikibazo w'ufise.
Ikindi kandi nashaka kubaza kijyanye na radio yacu VOA. Mu Rwanda, mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, nababwiye ndi mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe. Mbere twarabumva kuri FM ariko ubu ngubu ntago tubumva.
Kuva ryari ni kibazo mwaretse kutwumva? Kuva ryari
mbo hashize igihe kinini, nshobora kuba maze nk'imyaka nk'ibiri ntabumva. Gake iyo mbonye umwanya mfite interineti ubona nshobora kubumva kuri tuning, ariko kuri FM ntago bishoboka, ntago tubumviriza neza, ntago kuri FM mubonekaho.
Akabazo kawe ndaza kugashikiriza abo vyegahama baturabire ico bivako.
Murakoze. Ikindi sinzi niba mwama ngasuhuza abantu batatu.
Reka tubaguhe ubasuhuze gutyo wumve ko unakomeye, kuko turi no mu kiganiro c'amagara y'abantu y'umuntu yisanzuye barumva ko amerewe neza. Ego
ndasuhuza umushuti wanjye wa muri Amerika ari Kansas. Ita umuratwa Nadia. Sindi niba ajya kurikira VOA. Na mama Eliana nawe ari Kansas. N'abandi banyarwanda bose bari Kansas ndabasuhuje cyane cyane cyane, ndetse nshimira VOA. Ariko ako kabazo ka tekinike mu dukurikirana kuko ibiganiro ntabwo tubikurikirana neza, biragorana hano muri aka gace kumva radio yacu.
Ndaza kubishikiriza abantu abarongoye kino gisata barabe uko bimeze. Urakoze kandi tukwifurije nawe yuko ico kibazo c'amagara y'abantu c'amagara ufise ku vyerekeye bimwe n'ibindi iyo ufunguriye bitakugendekera neza coke mu kavuba. Urakoze Gilbert. Twese kandi na Emmanuel ku yundi murongo ya telefone. Emmanuel
Karame,
uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye?
Nerereye mu Rwanda mu Bugesera.
Hanyuma muganga ntiyabonetse, ariko ijambo ni rwawe. Ikikubangamiye mu magara y'abantu cyo bifuza ko muri kazoza tuzokuyagira biciye muri isanga, nimba zari izo ndwara zo mu nda byifashe gute, zigusonga gute?
Bo ngere cyabo mfite. Iyo ndiye nka saa sita, ubwo ni ukuvuga ngo nijoro sinshobora kongera kugira icyo gituma.
Ntushobora kongera gusubira kugira iki?
Bisa numva mu nda ntameze neza ku buryo numva ndayafite nta mu kinyarwanda tubyita gutunda, sinzi ukuntu mfite nabyita mu kirundi.
Ni uko nyine.
Nkumva ntabwo nshobora kongera gufata ibindi biryo, nkumva n'ejo mu gitondo atagiye bavuga ko nta kindi bufate, nkongera kurya nka saa sita z'ubundi munsi. Nicyo kibazo nafite cyose.
Hama ni ibintu maranye igihe kingana gute?
Bo ntabwo ari igihe kinini, hashize nk'amezi nk'atanu. Nagiye kwa muganga biba ngombwa yuko bana imiti nico gihe biranyoroherereza ariko nyuma yaho biza kongera rero abantu nibi ago biranyoroza ko nisa ntabwo numva ko ari kwirenda uretse koroha gusa ntabwo nigeze mbona igisubizo gifatika.
Hari ibyo uba warigeze guhindura mu mfungurwa hari igihe umuntu sindi kwamvuga mu ruhande kwa muganga mbwa hari igihe usanga nk'ubu waho rumenyereye gufungura nk'ikintu iki ugaca uhindagura ukazurahindagura ntiwigeze uhindura aho uba ntiwigeze uhindura ibyo ufungura
bo nabaga mu mujyi wa Kigali
uh-huh.
ariko nyuma yaho biza kuba ngombwa ko njya mu giturage mu Bugesera yo wenda navuga ngo narahindiye sinzi ngo nda byariye mpamvu itera
nta wumenya tuzokwariza muganga none warahinduye ibyo ufungura igihe wari Kigali n'ubu utuvuta abafanga ufungura twari twatundi nyene ntacu bigeze uhindura
ndumva ntacu ngira ndindura pe
eh
ariko icyo gihe nari umurokore sinanywaga ariko wenda atekereza kwenda kucyaza umumbazije ko wenda byakegwa no kwenda siyensoma ku nzoga
sinzi sinabe deka tuzokubariza muganga
muzamugize neza cyane
kwa gatatu uzokumviriza ijwi rya Amerika
n'ubundi n'ushyaho potensi
yego turashira ko kandi tuzogerageza abazoshyira ko nimero namwe ibyo madushitse kuno musi twongere dusubire tubahamagara
tubakurikiye gatanu kuri gatanu twebwe ntabwo tujye tuva
ntuhinduke ugumize aho nyine
kuguma
mwumviriza ijwi rya Amerika
yego
rwose eh kurakoze cyane gose Emmanuel hama tukwifurize yuko vuba ico kibazo cawe co kemuka
sa murakoze cyane
Justin na Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson ikaze Wilson uratwumva
yego ndabumva
uherereye
bo nitwa niyo Wilson nkabandi hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro ariko nkabandi mu Burundi
yego
bo de bande kwa ramusa ku jiji America nande ikibazo mfite n'icyo mugenzi wanjye aje kuvuga najewe bo ndiye bitanguye muri ino minsi kuvuga ngo nk'iyo ndiye nk'utuntu dukeye byibuze nubwo norya basha dufatanye dufate nk'akabenye nkakarya ubwo mba numva yuko nta kindi kintu nsubira gushaka
ibyo bikaba iyo bikoze mu gitondo saa sita cyane ku mugoroba
bo umwanya wari wose ni ukuvuga ngo iyo ndiye nk'iyo benye ngashyiraho n'amazi babirangiye nta kindi kintu mba numva ashaka kurya
uhaga hakiri kare rero
yego mpaga hakiri kare kandi hari n'igihe mpaga mba numva nshaka kongera gufungura kandi ariko nkaba numva ntaho ndi bubishyire nyine nkapfa kwihangana
hanyuma ko wumva ubushaka uba wumva ubishaka mugaduka urahushira utuguvu bicagenda gute mu gihe ubafunguye dukenye utuguvura tugumana cyane
bo utuguvu utuguvu two ntitubura ariko ntiziba zikwiye nkuko mba ndabishaka nyine aragera igihe ingufu zikagenda bo nkaba ndi febre nkumva umubiri donc urimo uratitira hari undi mwanya bikagaruka
muganga mwaravuganye
bo muganga ntituravugana nta kintu kimwe ndababwira muganga
uraja kwa muganga kurabire kuko Caritas muganga Caritas na Imana aho yari mu kigani mu nkuru yakoranye na mugenzi wacu Diane Ndonse yavuze ati iyo uramutugira amakenga utuja kwa muganga uzonyarukirewo akurabire
yego mnapoze yama hari kindi n'ikibazo mfite umbo ayindi ngwara afite sinzi ko ari ngwara sinzi ikibitera bo mugihe mba mfite mba nshavuye narakaye cyane imitsi y'amaboko iraranda cyane ku buryo umutima ugacubwira umuvuduko urenze niyo sinzi ko ari ngwara sinzi icyo biva ko ariko biba mu gihe mba narakaye cyane
n'umutima ugatera
umutima uriyuka cyane ku buryo numva ugiye nko guturika
ya umuganga wowe numva tuzokurondera ngira ngo tubwire izi nyifato ingene umuntu mu Gifaransa bavuga ngo a maîtrise ama emotion kwa bamerewe
Ego.
Akadusi gura nimba wewe ushavuye imitsi karanda uyunda ashavuye akarira haico bishobora kwica ku buzima bwa kanaka canke haico bishobora guhindura ni ikintu nemeye ko tuzokorerako.
Ego murakoze.
Ego urakoze cyane gose Wilson gaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza.
Ego kandi sinzi ko mama nka kanya ngasuhuza umubyeyi wanje hari mu Burundi.
Ego.
Ego. Ndasubiza papa wanje bita Bucumi Jivenari ahari aruguru ya campus kiriri ku opera. Na mushiki wanje ndetse n'abana bose tuvukana n'abandi ku izina rya niyo nkuru Wilson.
Urakoze cyane Wilson ugira umunsi mwiza.
Ego kwisi ya Amerika mwese muheza gihe.
Eh turakiri imigisha.
Ego murakoze.
Ijuri ya muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiye muri isanga. Muramenyere ko iminsi yose ya gatatu ubundi ari ikiganiro camagara y'abantu ariko no munsi muganga twatumiye ngo atubwire ku vyerekeye ingwara ya mara ntiyashoboye kuboneka akenye twagahaye mwebwe mutubwire uko mumerewe n'imbizo ngwara zifatira mu nda zibasonga utubazo mwifuza ko tuzobabariza muganga kwa gatatu ni twagira imana tukamuronka n'utwahe twese Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ikadze.
Eh murakoze cyane vese of America.
Ego.
Yeah. Nitwa Kamanzi Jean Bosco kandi mu ntara y'Iburengera zuba. Mu karere ka Rusizi. Nkaba mfite uburwayi bwo mu nda ariko nkaba mbumaranye igihe.
Hari byifashe gute ubwo burwayi bwo mu nda n'ubwa?
Nuvuga ngo mu nda hano aherekera hejuru hagati y'imbavu n'inda hagati hano hejuru nshibwamo cyane nkaribwa cyane rimwe na rimwe ariko bigakira rindi gakira nagiye kwa muganga basanga ntabwo ari igifu urwaye barambwira ngo basanyuza mu cyuma ariko sinzi nagiye kwa muganga n'ubundi banyuza mu cyuma ariko mfite uburwayi arambye cyane cyane ariko
ni mu nda ni munsi canke hari kuko iyo bavuga n'inda hari habaribwa cyane munsi abandi ugasanga ni mu nda hagati na hagati wo byifashe gute
ye ntabwo ari mu nda hagati na hagati ni hejuru aherekera diafragme yo harya cyane
bikagushikira umwanya wose
oya ntabwo ni rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe nka rimwe mu cyumweru cyangwa se gatatu mu cyumweru ariko bigeraho bikampa agahenge bikamera nk'ibikize bikongera gutyo ntabwo bimaranye imyaka igera muri itatu.
Nawe wako kabazo kawe tuzoka kubariza muganga mugabo nkuko yabivuze mu ntango z'ikiganiro uramutsugira amakenga utuye muganga kwa wara mwituye ungere usubire yakurabire.
Murakoze
cyane gose Jean Bosco.
Murakoze cyane.
Tose na Moses ku yundi murongo wa telefone. Moses ikadze.
Yes, nita Moses nereye kubanga
Dubai haravugwa make.
Dubai ni nziza nta kibazo.
Uramaja he Dubai
de Berali.
Hanyuma no musi muganga twari twashimye kutumira ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataboneka tubahaka tuguhakanya wewe utubwire nimba hari gusonza ingwara cyangwa twifuza ko tuzomukubariza kwa gatatu akaboneka.
Okay. So je ikibazo mfite ndaribwa hangango hasi y'umukondo so bigeze igihe kandya akamara nk'icyumweru handya shasi hashira nk'uko icyumweru kimwe bigatungana so nagiye mu marwariro aha ngaha barampima bakambwira ati nta kintu bareba sinzi ko nabigenza ubwo ngubu hasi mu kondo.
Ibimaze igihe kingana gute?
Almost nawe ngira imyaka nk'ibiri.
Hama bigushikira no mu gihe utaba wafunguye kuko rero nk'aba ariko aravuga ati iyo turibwa akenshi tuba twafunguye utuntu wowe babimeze gute?
Iyo niyo narafungura rwose birambabaza cyane cyane ariko bigeze igihe bigahagarara kamara nk'ukwezi hatakinye mu nda.
Ugendereje ukarabaga Moses nkaho biba byahagaze harico waba wahinduye mu mibereho yawe?
No bigeze igihe byo byonyine bigahagarara nta kibazo.
Tuzokubariza muganga muganga aho Dubai uravuze ko wabonanye n'abaganga bakakurabira hanyuma warasubiye urababwira ko ivyo bakurabiye naho bavuga ko atana kimubandanya ugira umisonga.
Nagiyeyo barambwira ati ni indwara iyo ngiyo ariko nabamaye imiti ariko n'ubu ngubu ntabwo biratungana kabisa. Ikinyarwanda mvuga ndacumva neza
ndacumva ndagikoramo byinshi ndabyumva. Okay. Gunu kwihangana mu kurindira rero akabazo kawe tuzokabaza muganga ako mu kurindira raba usubireyo.
Okay.
Ego. Urakoze cyane kandi abandi barundi n'abanyarwanda bari ngaho Dubai turabakeneye cyane gose mu biganiro no kubabarira twazi ko muri benshi. Urakoze cyane gose. Ijo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nsaba imana kuyundi mu rongo wa telefone nsaba imana ikaze. Nsabimana uratwumva? Nsabimana turi kumwe ku murongo wa telefone. Ijo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Nsabimana turumva tudashoboye kumugira ku murongo wa telefone uno musi tubaha akanya kugira ngo mubandanye mutubwira ibyo murimo aho hatandukanye ahiwanyu naca ncane mu by'amagara y'abantu kuko muganga twe twabatumiriye no musi atashwe kuboneka muratubwira rero izo ngwara zitandukanye ziko zirabasonga na cane cane izo munda ku buryo kwa gatatu muganga niyaboneka zo kwishura utubazo twanyu dutandukanye. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga karirimbo ni face to face ka Charlie na Nina ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda muri isanga y'ino munsi twabahaye akanya mutubwire izo ngwara zibasonga na cane cane zo munda kugira ngo kwa gatatu muganga tuzaba twatumiriye azoshoboye gutanga umuco ku kibazo muzo wa mwabajije twari twashimye ko aza kushura ibyo bibazo uno munsi ariko ku muto wa nyuma yatubwiye ko ataza kuboneka kuko ngo abarwayi bamubanye benshi gusumba uko yaravyiteze gutyo bimwankira yuko ava mu biro ariko arabavura. Turase ndayisaba ikaze. Ndayisaba uratwumva? Ndayisenga.
Halo?
Ndayisenga uratwumva?
Yego ndavumva cyane.
Uherereye he Ndayisenga?
Sa?
Uherereye he?
Ibujumbura
nuko rero hama ni ngwara igusonze yo munda washaka kuza kudusabikaniriza uko uri kurabibamwo canke nakabazo ushaka kuzobaza muganga ari twamutumira kwa gatatu.
Karakabazo nashaka kubaza? Yego.
Duga kwijambo nahatanyishuza ku rumuno munsi.
Bamwe barakunze kuvuga yuko ingwara zo munda ziterwa n'isuku rike abandi bakavuga yuko ziterwa n'umwanda. Akenshi turakunze kubona abana bato bato cyane bari munsi y'imyaka itanu mbere hanini n'abantu bakuze barakunze kurwara izo ndwara zo munda cyane cyane zo mu mara. Ariko twashaka kubaza ahanini ikintu cyoba gitera indwara yo mu mara cyane cyane ku bantu bakuze n'ukuntu umuntu yashobora kuyirinda cyane harina abantu bamwe dukunda kubona bagwaye tukavuga ngo tukabona mengo bafite inda nini nini cyane ariko atari kuvyibuha twashaka kubaza hanini hanini ibimenyetso biranga umuntu yo bagwaye izo ndwara zo mu nda ibimenyetso byo bigaragara ku mubiri w'umuntu na cyane cyane ku bagabo nyamba bakunze kubafata hamwe n'ukuntu bozirinda hanini nashaka kubaza uwo muganga ibimenyetso bikuru biranga indwara yo mu mara
igihe ya uwo tukumugenzi wacu Diane Ndonse baganiriye yitwa Caritas Nahima narangura imirimo yiwe muri Polyclinique Centrale ngaho kumugwa mukuru wa ubutunze atari wa politiki Bujumbura yeye asiguye yuko ahanini kitera ushobora gusanga harimo ingene umuntu yigenza haba mu byafungura canke mu byanwa nk'inzoga n'ibindi hama mu kuvyirinda yavuze yuko umuntu ategeza kurabutwa afungura ni muganga Caritas yabisiguye mu ntango za kino kiganiro akatugirira isuku ngo bibaye ngombwa hariho nk'ivyamusanga baraponse mu mirima bagapompa na imiti ico camushoboye kucoza cane bibaye ngombwa ukabanza gushaka n'agasabuni hamukaraba kuyo sabuni yavuye ko neza imbere yo kutihereza ngo byo byiza gusumba ugafungura utwo kurya tumeze neza harimwo amavuta make cane gose bigizwe n'imboga
Ego,
ivyavuzwe na muganga Caritas Nahima narangurira imirimo yiwe mu bitaro byitwa Polyclinique Centrale biri ngahe Bujumbura.
Ego, sawa, murakoze.
Urakoze.
Ariko uvuga yuko
Sa?
None twovuga yuko gufungura amavuta menshi najyo nyene cyo bari kimwe mu gitera ingwara yo mu mara.
Ico kibazo rero sinza kucishwa kuko ntiyavuze ko amavuta arimo mbwa yavuze yuko iyo uramutse uyigwaye bakugira yuko ya mavuta ushobora kuyagabanya.
Okay,
sinza kwishura utwo atavuze ico nzo canda kimubaza kuwa gatatu.
Yego.
Urakoze cyane Ndayisenga.
Yego namwe murakoze kwakura.
Twase na Elvis ku yindi murongo wa telefone Elvis kaze nawe.
Murakoze cyane kirafite cyane.
Uherereye.
Muri mugeze cyane cyafika. Muri Limpopo.
Sabe?
Sabe Limpopo.
Ni impore ngaho muri Afrika y'Epfo.
Yego ni impore.
Yego. Urafise rero ico washaka kubaza muganga tukubikira ikibazo kwa gatatu canke washaka kutubwira iri kwira gusonga ingwara.
Eh anadeka tarimo kibazo nagomba kubaza. Niyo sababu kutubarira ibintu biranga iyi ndwara iyo wowe tuvuga igendana ibintu ushobora kubona nka symptoms kavuga ati ushobora kuba ari ya ndwara kubera nka dewe nk'ikibazo afite iyo ndi ibintu bigumye nenda inda ikitangura kuzimba ikazimba ariko iyo ndi ibintu byoroshye yoroshye birimo nk'isoko na akintu bipfo bintwara kuba ibintu bipfo nk'ubugari cyangwa ibindi bigumye ikabi bituma inda ibyimba na de bene na nibagenge gishobora kuba ari ikibazo cy'amara ya nagomba muze mu mwumba bije atubwire ibintu byaba biranga woshobora kubona ku mubiri hanyuma kwegera abaganga
yego reka ako kabazo kawe tukakubikire Emmanuel kwa gatatu Elvis bambego urakoze cyane nawe wowe tugutume ku Barundi bari muri Afrika y'Epfo n'abanyarwanda n'abandi bose bumva ikirundi n'ikinyarwanda batari Abarundi n'abanyarwanda ko tubakeneye mu biganiro byacu bitandukanye. Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza muri Afrika y'Epfo. Twese na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel Kaze
nongeye kubashimira izi rya Amerika muraho neza.
Turaho turashima twaramutse turibaza ko twiriko.
Yego muri bana mahoro nange ikibazo nari mfite. Ese iyo umwana avuka bamukase nka ya nkondo ihuza umwana na nyina akaba yazana iromba ari ikibazo byatera kuri iyo ndwara ijyanye n'amara cyangwa nta kibazo biba ari ibintu bisanzwe biri normale mwambariza muganga murakoze cyane ni birushya abagabo Emmanuel mu Gatenga
ikibazo turakibika kuwa gatatu urakoze Emmanuel
yego murakoze namwe
yego Celius nawe we ikaze
koze ndabaramukije
bamahora mahoro uherereye hehe
ndi Mozambique.
Mozambique no musi abarundi n'abanyarwanda muri yo mwatwibutse.
Ego.
Ego. Na kabazo.
Mhm. Nashaka kubaza muganga.
Mhm.
Iyo bishika umuntu akaba yumva ashaka kumera nk'uribwa cyangwa ataribwa.
Mhm.
Akumva ububabare. Umwanya wose akama yumva umenga arahaze.
Mhm.
Hamenye kwa akaguma yumva umenga arahaze kandi ashaka gufungura. Kibari kihe kibazo aba yageze mu nda.
Ndeka akabazo kawe nawe tukakubikira kwa gatatu twashobora kuronka muganga. Urakoze cyane gose.
Okay, mm-hmm.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, minota itarenga cumi, turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacu no munsi murazi ko kuwa gatatu misi yose, tuba turiko turayaga ku vyerekeye amagara yacu, ingene tuyabungabunga, tukongera tukabungabunga amagara yabacu. Nuko rero muganga twe twatumiye ngo ishobore kungwara yurura, ariyo intestin, amara, ntiyashobore kuboneka ariko kuwa gatatu, tubazo twanyu turiko turadufata tuzomubaza. Turase Fabrice ku yindi murongo wa telefone. Fabrice Kaz.
Ego, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ego, nari nzi ko muganga yabonetse kubera no mu Burundi bitugora kuyumva, sinari ku iradiyo, sinari nagiye no kuri ubuhinga bwa none ngo numvirize, nari nzi nashaka kumwibariza akabazo.
Turakabika haje.
Kuwa kabiri muzaba mwamutumiye.
Kuwa gatatu.
Kuwa gatatu?
Ego.
Sawa reka nzosubira ndabahinomero yanje mu magare kwa gatatu ndamwibarize ari ku murongo.
Uzokoze uzoishe ko tuzoshira ko nkuko twama tubigira kuri Facebook yacu aho mushira kugira ngo mushobore kutwandika ayo manimero yanyu. Urakoze Fabrice.
Sawa sawa mugira umugore wa mwiza.
Ego mushobora kuba mufise ibibazo bitandukanye aho muri mu gisata c'amagara y'abantu kuri mwebwe yaba mwebwe yaba banyu yaba abegereye ico mwumvise mushaka ko tubabariza muganga. Mwatwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama tugerageze dutunganye ibyo biganiro. Ariko kwa gatatu tuzogaruka ku ngwara y'amara. Iyo ngwara y'amara no munsi niyo twari kuyaga ko muganga ntitwashoboye kumuronka mu kanya kiwe. Tubahaye umwanya mwebwe mutubwire ikibazo mushaka ko tuzomubabariza, mutubwire ingene izo ngwara ziriko zirabasonga n'ico muri ko murakora kugira ngo mushobore kuzirinda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumira amategato hama duheze tubagaruke ko.
Baby, dance. Life is too short. Relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Put on in Mombasa. Find in Mombasa. To touch it, to cut it. On my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you wind and turn my roll. When you go down low, I like it. Go down low. When you go down low, don't you hurt your heart. You're when you need honey. When you leave me alone, it's tacky, my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. I should drop it. I on the floor.
Akadirimbo ni Aditofa Kamedi kari muri twanyuma aheruka gusohora. Turaza no gushamo utuziki dutandukanye mu bidihe itandukanye kugira ngo tubandanye tubifuriza umunsi mwiza aho muri kandi tukibaza yuko ibiganiro byacu ikorera bafasha mu byo muri ko murakora hari abatwumviza bari ku ngendo mugira ingendo nziza hari abatwumviza bari ko barakora uturimo imirimo yabo itandukanye namwebwe tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose turase Frederic kuri ndi murongo wa telefone Frederic Kazi
agonye ndagize maramutse mu nyamakuru
amahoro amahoro
uherere jewe nuko bisanzwe mperere kampara Uganda ariko sene nama kuri cyane neza ko buhinga bwagumye bunshikana ino bisigaye bitameze neza
eh
gusina menye cyago mwari muri ko muraganira kuno munsi
ariko aga telefone ni waduhamagaye ni wakaturumbiki
ngira bamagaye ariko nagenda numva bice bice nagenda numva banwanyi bagenda bavuga
uno musi uno musi twari twashimye yuko tuza kuvugana ku ngwara ya mara batwe kwa gatatu mise yose dutumira abaganga bakaduha umuco ku ngwara zitandukanye ariko muganga ku moto wanyu yatubwiye ko ataza kuboneka twahaye akajyo abatwumviriza batubwira ingwara ziko zirabasonga na cyane cyane zifatira munda ku buryo kwa gatatu niyaza utubazo twanyu tuzodushikiriza muganga akabitorera inyishu akabishura
okay akabizana bivuga ko nace ndumvirizere kangende niyumbiye ntegure ku munsi wa gatatu nzoba ndahari kugira ngo komeza ashira kumubaza ibijanye n'ingwara zo munda
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kampala
murakoze cyane namwe mu
gatatu cyafise haleluya ku yindi murongo wa telefone haleluya ikazi akazina kawe numva ari special
ni pfira dukunda bonfis haleluya
nuvuga ngo Imana ishime
Imana ishimwe kabisa.
Wa muri kurayini nahaza niyo baguhamagaye ca wibuka ko ariko kazina kawe ko kubikora.
Ego na cyane cyane iyo umuntu aba yaramutse aba Imana iba yakoze imirimo ikomeye.
None ga haleluya. Ni ingwara utubwira igusonga iciye mu nda kugira ngo tuzobaze muganga canke n'ibindi utubwira kuvyerekeye amagara yawe.
Ni ingwara isonga iciye mu nda. Ni sanze fika ibazo bya constipation. Ama naba nafunguye nka ageze konja kwihagarika ku mwanda mukuru bikangora. None yakagira igihe umenga umubiri ugiye gusohoka. Nkaba umurugero noba amana y'inka yagwaye inyondwe cyangwa inguha hajya ku hasohokera amase hari ukuntu haca azimbaka hagasohoka ubwo rero nandi byo nibyo rero bimbaho akagira n'igihe nyine hazamwo amaraso ama nagiye no kwivuza inshuro nyinshi bagenda batanga kumbe ko iyo bari hemoroide bampa ibi nini byo gucishe ko ndabifata banyobirije ku bujyanye amazi menshi nta cyahindutse rero niyo ingwara ya nsinzi kajenja ntangura gufatwa n'inkorora y'agahehera n'ubwo ngo inkorora idafashe ariko nziye na cyane cyane niyumva mfite umuyaga igihe cy'umugoroba bikambangamira rero nkajya muri kirizi ujya ari ifungurwa zimwe zimwe nagiye mpagarika ku bw'ico kibazo
akabazo kawe tuzokabaza muganga hama none aho yumariye kwanka warasubiye kwitura muganga ngo akubwire ikindi wokoraga haleluya
bo kwa muganga bari bambwiye ko nogenda bakazava bangira ngo operasiyo kuko bambwiye ko bishobora kuba ari n'ikibazo cy'ama intest shobora kuba zoba ari isogi hama rero nta buryo ndanaronka kuko abo tuvugana ahantu undi bisaba amafaranga menshi nyabuge umuntu bisaba mbese mu majambo make kubanza kuyarondera
uri mu cahe igihugu
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
reka akabazo kawe tuzogashikiriza muganga hama guhinyisha urakoze cyane haleluya komeze kwihangana
Ego nanje ndabashimiye cyane Imana ibashigike.
Ego urakoze cyane kawe no kuri haleluya duce dusozerere ikiganiro muri isanga cyano munsi nshuti bakunze twongere dusaba imbabazi kuri mwebwe mwari mwifuje kuvugana na muganga kuvyereka ingwara ya marani yashowe kuneka ku munota wa nyuma yatubwiye yuko imirimo arimwe vyanse ko ayirangiza nkuko ari yabiteguye ariko kwa gatatu tuzongera tumutumire canke dutumire n'uyundi aze kwishura ibazo vyanyu. Nari Jane nahazo na indemesheje muri isanga y'ino munsi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma abatwumvirije abahamagaye tukayaga mwakoze muri agahora gutyo mbandanye kuranigwa mu byo murimo ijwi rya Amerika turakomeje n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda.